bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije inshuti bakunze muteza amatwi igane vy'ijwi rya Amerika risamiwe ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara minisitiri ya 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Utajyanye amahera ibihumbi 10 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane. Hari naho mbere ubarenga nkuko bavuga ko babishyize ku byibu. Mbere uka gukora akazi hari imyaka 30 ngo iyo ntagira no gupasu mu gushika nga mzimba ha ndavura. Ishitseho nawe ntibamvura ntazanye amahera imbere.
Uyu numwe mu banyagihugu wo muri zone rya Rusera iri muri commune Murambya ntara ya Murambya mu Burundi avuga ingene bacumukura kwera tavuriro rya leta gyegereye ako karere. Iyo bafise ryabigenga giye gukira babikira babasaba amahera y'umurengera ntibashobore kwivuza nkuko muza kuvyumva mu kiganiro ahandi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika mu gisagara cha Houston kiri muri leta ya Texas akazuba kasuye kwa kanyuma y'imisi hadi gihihuse c'imvura catanguye ku munsi wa gatanu. Abantu 9 nibo gushika ubu bimaze gutangazwa ko bahasize ubuzima na ivyahononokariye bikavugwa mu mafaranga ngana n'imiliyaridi ijana z'amadolari y'amanyamerika muri kino gihe uruja n'uruza rwahagaritswe mu ico gisagara nyuma yaho bitangarije ko hari ubusuma n'ubwambuzi bukoreshejwe inkoho bumaze kwibonekeza hatari hake mu ico gisagara. Perezida aramutswa Amerika Donald Trump ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bagendeye rero ejo leta ya Texas aho bashoboye kwirabira uburyo ibintu fashe nibikogwa byo gutabara abasinzikaje n'ico gihuhuzi. Perezida Trump yatangaje ko ibikogwa byo gusanura ahaciye ico gihuhuzi bizotwara amafaranga atari bwakoreshwe na rimwe muri kahise ka Amerika. Umusore w'imyaka 22 azwi ku izina rya Palveg Ahmed aba mu gisagara cha New York hano muri Amerika yafashwe aregwa ko yahaye ibikoresho umuhari wa leta ya Kiislam. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganje bw'ubutungane kuri uno wa kabiri. Abategetsi bavuga ko Ahmed yitavye ubutungane ejo ku mucuro ya mbere. Amakuru yatanzwe yakavuga ko umusore yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru ajanye n'uko yafashije uyo muhari. Ahmed aregwa kandi ko yagerageje gufata ibigwanisho kugira ngo yifatikanye n'abiyahuzi bakoze ubwicanyi bwahitanye abatari bake harimo n'abanyamerika. Dijuga Amerika muri komera twumva kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina iwanyu mu ntara tubanze tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda havugwa amakuru yuko Diane Rwigara yari mu bakuye ku ntonde z'abahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri ico gihugu. Yari yafashwe n'abajeje umutekano we n'umuryango we wose gushika ubu inshuti zivuga ko zitazi irengero ryabo. Twavuganye rero mugenzi wacu Rosine Munezero yavuganye n'umwe mu nshuti z'uwo muryango Tabita Gwiza aratubwira uko vyagenze.
Mu muryango natwe twabimenye gutyo twashoboye kuvugana n'umuntu uri mu Rwanda atubwira ko ngo police yaje itwara umuryango ntabwo tuzaho babajyanye kugeza muri uyu munsi. Uwo muntu wabimbwiye yambwiye ko amaze kubimenya ngo bagerageje no kubaza umuboyi wabo waruhari wabibonye ariko ngo yarafite ubwoba bwinshi cyane ngo atinya no kugira icyo avuga ariko byo ibyo byuko ari polisi yaje rabatwara byo babibonye.
Batwaye abantu bangahe bamutwaranye nabande?
Yambwiye yuko babatwaye bose mu byo kuri famiye yose. Famiye yose nzina ni madame Rwigara nyine n'abana bari kumwe, ubundi abana bari kumwe n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri.
Ni ukuvuga abo bavukana na Diane Rwigara.
Abo bavukana na Diane Rwigara, ubwo Diane na barumuna be batatu.
Ni igiki mwibaza ko coba catumye babatwara, hari abategetsi canke abajeje umutekano mwavuganye kugira ngo mwumve neza nimba hari ico babiziko?
Ntabo jewe personnellement ntabo twavuganye, sinzi ko jewe nanababajije hari icyo bambwira. Anyway, ariko ibyo kubatwara murabizi ko kuva bakwica umubyeyi wa Diane, kuva bakwica umutware wabo Rwigara Sinapoli, uriya muryango wakomeje gutotezwa n'iriya leta kugeza muri uyu munota, so akaba ari uko nyine bimeze n'uyu munsi bakaba babatwaye nyine.
Hari icyo bari basanzwe bagirizwa, nibaza ko cyo bacatumye abajeje umutekano babafata, hari amakenga bari bafise ku mutekano wabo?
Kuva bakwica Rwigara nta na rimwe batigeze bagira amakenga ku mutekano wabo. Murabizi ko n'umugore we bigeze kumutwara, nanone CID imubaza ibibazo ikagenda ikamwiriza y'amasaha 12 16, none n'ubu byasubiriye ngibi. Ubu rero ubwo noneho nta nubwo nta nakakuru tuzi kuko bimeze kuva babatwara, ngo kuva mu masasita z'amanywa kugeza muri uyu munota nta gakuru.
Yari Tabita Gwiza rero akaba ari umwe mu nshuti umuryango wa Diane Rwigara. Tabita Gwiza avugana na mugenzi wacu Rosine Munezero, igipolisi cyo mu gihugu cy'u Rwanda kibicishije ku mbuga ngurukanabumenyi kivuga yuko Twitter kivuga yuko ayo makuru ari bihuha, ico bikoze kiremanga yuko casatse mu rugo rwa Diane Rwigara, ico kime n'umuryango wiwe bifatiye bariko barondera amatohoza afatiye ku misoro yoba atatanze no shaka gukora ipapuro by'ibihimbano. Ariko abanyamakuru bacu mu gihugu cy'u Rwanda muri uno mwanya bariko baragerageza kuvugana n'igipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bumve neza ico kibibwirira, tukaza kubigaruka ko niyo bagira ico baronse. Ubukene bw'ivuriro rya leta muri zone rya Rusera iri muri komune Muramvya, intara ya Muramvya, butuma abanyagihugu baho bacumukura mu kwivuza. Ni mu gihe iyo zone irimo ivuriro rimwe rudende gusa ry'abihebeye Imana, iryo naryo abanyagihugu bakavuga ko ribarihisha amafaranga umurengera kandi nabo bikeneye. Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu cy'u Burundi niwe yadutegura ino nkuru.
Abanyagihugu bo muri zone rya Rusera yo muri komine Muramvya bavuga ko batorohegwa igihe bakitswe n'amagara bivuye ko atavuriro rya leta ribegereye. Aha ni mu gihe bibasaba gufata urugendo rurerure baca ku mavuriro ari mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe n'intara yabo ya Muramvya. Ivuriro ritoyi ryo mu rya Rusera ari naryo ribegereye ni ry'abihebeye Imana, iryo naryo ntiryakira ikarata yo kwivuriza ko y'abarimyi hamwe n'abantu aho nikora. Cyongeye ribasaba kwigurira imiti iby'abanyagihugu batamenyereye mu mavuriro ya leta. Uyu numwe mubaganiriye n'icyo rya Amerika.
Utajyanye amahera 10,000 imbere ntuvugwa kubera bagira ngo banze ushire imbere amahera ngo boduherane. Hari naho mbere ubarenga nkuko bavuga ko babishyizeko.
None wowe ntabyo ushobora kuronka ibyo 10,000 gamu?
Ndabikusanza. Honyine. Jewe. Mperuka gukora akazi haheze imyaka 30. Banku iyo ntagira no gupasura. None ubu naho ngwara bashe mu gushika ngaho nzimba hafi ndavura. Nshitseho nawe ntibambura ntazanye amahera imbere.
Iyo bishitse ukagwara udafite amafaranga yo kwivuza uco bigenza gute?
Ni kurindira nkapfa cyanke nkazokira.
Ntibabakopesha?
Bwashe ntuyararana. Bakugopesheje na bakuzigira mu bitaro ntuzova kumwe kwa pereseja n'ikiziga bacugarana.
Ariko rero abanyagihugu barashima kuba bafise iri vuriro nubwo barigereranya n'isoko. Basaba leta ko yobarosa iriborohereza.
Ngiye ntafise amahera barakubaza ati nta mahera ugira, ukavuga ati ya utagira amahera. Ariko bakubwira ati kubera iki waje utagira amahera, genda rero uzogaruka niwayazana. Urabona ugiye mu isoko utagira amahera, urabona usu bahagereranye no mu isoko kubera n'ivuriro rya private ari rya leta.
Twebwe ikintu leta yadufasha twisaba yuko ihobanye n'ivuriro rya leta rikadufasha, hanyuma uwo murwayi agwaye bakamwakira bakamuvura, hanyuma agataha akajya kurondera iyo noti ayironse akagenda akayiriha. Mugabo urabona ingwara ntisezerana mu gihe atararonka, naho ntibace bavuga ngo kutarariha genda.
umubikira habona imana konsiria arongo ivuriro rito ryo mu Gyarusera asigura ko barihisha amafaranga menshi abanyagihugu kugira ngo bashobore kuronka ayo bagura ibikoresho byo kubavura
ibintu twebwe turabona ko bizimba mugabo ntibituva ko bivana ningene ibintu bigukwa muri kino gihe turabizimba ko kugira ngo dushobore kuronka ibyo bintu bishobora gufasha abanyagihugu babisange aho babishobora kwitora
kubijanye no kuronsa ivuriro rya leta abanyagihugu bo muri iyo zone indongozi za komine Muramvya zivuga ko biri mu mugambi musitanteri w'iyo komine Dieudonne Sabimana avuga ko mukurindira iryo vuriro bariko bararaba uko bakorana n'iryo rihari ryabikorera utwabo mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu
twaregereye urongoye isaza cy'ubuvuzi mu ntara ya Muramvya aho yatumishije ko iryo vuriro naye mu vuriro yabigenga ari mu ntara ya Muramvya ariko akorera ishoboka byose kugira ashobore kukwakira abarwayi bose na cyane cyane kuramo bivuza kubuntu abana batarashikara imyaka itanu ababyeyi bibungenze no gukoresha amakarata ya nahonikora mu bita amakamu icyo kintu rero urongoye intara y'ubuvuzi yatumishije yuko bamaze kuronkera uruhushya atubwire ko ari hamwe byamaze gutanga nko mu bivuri ry'umubukeye akatwemera nuko no mu Gyarusera naho nyene icyo kintu bishobora gutangura maze bakarakoresha ivuriro hasanzwe mu kurinda yuko baronka ivuriro rifasha umugongo na leta
muri rusangi amavuriro nka yose yabihebeye imana ari mu gihugu asanzwe afata mu mugongo leta mu kuvura abanyagihugu ariko rero n'ubunyene urongo ivuriro rito ryo mu Gyarusera avuga ko bafise ubushobozi buke bwo guhemba abakozi ivuriro rikeneye ari nacyo gituma abandanya avuga ko muri kino gihe iryo vuriro rifise ubukene bw'abaforoma babiri umubikira habona imana konsiria asaba leta kuba baronsa mu kubashigikira
leta iyo dushigikira mu kutoronsa abakozi bakwiye kuko nibyo kunda yuko turondera abo bandi kuko abanyagihugu n'undi boca baguma bidoga ko twabazimbye cyane
ivuriro rito ryo mu Gyarusera rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 9,284 ivyo biruko mugiryo vuriro ariryo ryonyene riri muri zone rya Rusera iharugwamwo abantu hafi 20,000 mu ntara ya Muramvya iri hagati mu gihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tuve ngaho mu ntara ya Muramvya i Burundi duse dukubitire kandi mu Rwanda haha bari mu bigisha ku ishuri rya Groupe Scolaire Pizana ryakiriye abana b'impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Mahama batagira yo bacira nayo bamira ni mu gihe bamaze amezi atatu atagashara kabo baronswa abavuganye n'ijwi rya Amerika bimanze yuko ubuzima buriko burabananira kandi umwanya n'umwanya bapfuma baheba ko kazi ariko amaju yabo badusa ko tuyahindura kumvo yuko batinya kwa bakoresha babo bashikira bikabatera ikibazo inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
iryo shuri riri imahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda yigamwe abanyeshuri mu mashuri mato mato na yisumbuye y'impunzi z'abarundi bahamwe ikambi ya Mahama aho bigana n'abana b'u Rwanda higa abanyeshuri barenga 19,000 nkuko tubishikirizwa na bamwe mu bahakora hakaba hari abarimu barenga 200 harimo n'abarundi baharonsa akazi baba mu ikambi ya Mahama muri abo barimu harimo abahembwa n'ishyirahamwe Adra bashika kujya na 37 abandi basigaye bagahembwa na leta y'u Rwanda muri kino gihe abarimu bahembwa na Adra bagomba bakwiza amezi atatu bataronsa agashahara mu gihe abahembwa na leta bobo kaboneka buri kwezi abo bigisha baganire na radio ijwi rya Amerika bamenyesha ko ubukene buri mu kubomora uno musore akabamenyesha ko naho yakotesheje inzu bamwirukanye kuko atakiriha
ngira ngo urabizi akazi k'ubwarimu ni akazi kavunanye gasaba ubwitange n'umutima ukunda kubwo gukunda abana uraza mu gitondo ukagera mu ishuri wa kandi ko nka topic wakikisha ariko noneho kubera amezi atatashize watekereza ukuntu ubundi muri metodoloji bajyaga batubwira ko mwarimu niba atameze neza ntagomba no kujya imbere y'abanyeshuri nta kuntu uzaba waba uburaye cyangwa se bakuraje hanze ku nzu y'abantu utarishyura umaze amezi atatu utabishyura bakakuraza hanze ngo nawe nugera mu ishuri wigishe neza rwose nk'abarimu bakore hano muri groupe scolaire Pizanae turabangamiwe cyane abarimu duhembwa na Adara tubayeho nabi mu buzima bubi cyane budakwiriye umuntu wihesheje agaciro nka mwarimu
uno mwigisha wewe yivugira ko mu kibanyi abantu basigaye bibaza icaja gukora ku kazi bakakibura aho bigeze ubu icyo muntu faranga amenyesha ko yotuma yisubirira iwabo aho kwicwa n'inzara kandi adasiba ku mirimo
uhera umwaka watangira guhera mu kwa mbere ntabwo tugize duhembwa neza kuko twatangiye kwa mbere baduhemba mu kwa gatatu ndabako baduhembeye amezi abiri ubwo ngubwo twishyuraga imyenda twishyura imyenda tukomeza inzara n'ubundi ubwo ukwezi kwa kane cyakoze niko baduhembye neza ukwezi kwa gatanu baduhembye mu kwa karindwi nabwo baduhembye mu kwa karindwi turishyura nabwo twarishyuraga mbega ubu ngubu tubayeho nabi ni ukuvuga nkanjye wabitse umwana buri cyo munsa neza neza ubwo mu babutike twarikopesheje naho byararenzeho kugeza ubu ntawagukopa ubu ngubu mbega ni ukugenda nkabona ahantu batetse nkemera nkagenda bakangaburira kuko ntabwo nabona amashereka yo guha umwana
umwigisha wo kuri iryo shuri ari mu baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama amenyesha ko basiga bategwa ikigongwe na bagenzi babo bakorana bataronka ico bafungura naho nabo nyene ubu batakironka aho baca kubera abo bafitiye amadeni
nakuri ngiranije ni wacu kubera twebwe turafise na mama ibitwandikiwe ibigori ibiharage agasabune ibyo nibyo twe natwe tuvuga ngo biracaducisha mu bantu ariko ntibibuza yuko natwe kw'ibyo turonka ari bike cyane bitashobora no kutumarira ukwezi twabona yuko dukoresheje utwo dufaranga dushobora kudufasha kugira ngo umuntu abe yobaho neza mu nkambi rero natwe naho turi mu nkambi kubyukuri abatandazi nabo baramaze kubona ngo turabasuma twarabambuye urafata umunsi wose ukaryama kugira wirinde gucaho wa wundi wa kadeni aherereye
umuvugizi w'ishyirahamwe Hustler mu Rwanda Martina Pomero yatumenyesheje ko bahuye n'ibibazo byo kwegeranya uburyo byatumye bariha imishahara y'igice cy'umwaka gusa amenyesha ariko ko icyo kibazo catorewe umuti mu minsi ya vuba adra igiye gukura mu nzira ibirarane bafitiye abarimu Desire Hatungimana Imahama ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda tuhagume umunyamakuru wacu Assumpta Kaboya arashoboye gutora umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda kugira ngo ashobore kumubwira ku makuru avuga yuko Diane Rwigara yari mu bakwiye ku rutonde rw'abahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu Rwanda yafashwe n'abadeje umutekano wo n'umuryango wiwe wose Assumpta Kaboya mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Muravuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda
turavuganye n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ambwiye ko Diane Rwigara ndetse n'umuryango we nta n'umwe ufunze nta n'umwe uri mu maboko ya polisi icyo polisi yakoze ni uko ngo ku munsi w'ejo bagiye gusaka kwa Diane kubera ibyaha bakurikiranyeho Diane birimo icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano murabyibuka neza mu gihe Diane yiyamamarizaga kuzayobora u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko yagiye akoresha inyandiko zitari zo ashakisha amajwi imikono y'abamusinyira Diane akaba akurikiranwa icyo cyaha hanyuma umuryango muri rusange ugakurikiranwaho ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu usibye polisi icyo cyaha cyo gifatanijemo na n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ubwo rero umuvugizi yavuze ati ni iryo sakwa ryabayeho ariko nta muntu n'umwe ufunze
none ga Assumpta Diane Rwigara n'umuryango wiwe ubu bari he icyo kibazo
batishije yego nakimubajije arambwira ati aho bagomba kuba bari avuga ati umunyarwanda aba bashaka atari ko arongera arabishimangira ati icyo nakubwira ni uko badafunze batari mu maboko ya polisi
ivyo byose ni mu gihe hari namakuru yemeza yuko n'amatelefone yabo atarengana kandi twavuganye na numwe mu nshuti za hafi Tabita Gwiza avuga yuko batazi gushuka nino sahaho bari
icyo nacyo nakibubajije byerekeranye ese ntihari ibyo mwaba barafatiye mu muryango wabo yambwiye ko hari ibikoresho bimwe na bimwe abantu bari mu iperereza bashobora gufata nka za kompyuta nk'impapuro ntabwo yigeze mpakanira ko wenda telefoni bazifite ariko ntiyanabyeruye gusa yemeye ko hari ibikoresho bimwe na bimwe inzego za polisi zakuye mu muryango wo kwa Diane
ko wumva hari amakenga haba ku muryango wiwe canke w'amaraso canke inshuti ziwe za hagufi hari icyo bemeye ko bagiye gukora nk'amatohoza kugira ngo bahumurize abo batazi iyo bo babari
Oya nta icyo bagiye gukora nkuko umuvugizi yabimbwiye yavuze ko agiye gukomeza nyine ubwo iperereza ryabonetse bagiye gukomeza iyo perereza byaba ngombwa bakazaregera urukiko bati bizasobanuka bigeze mu nkiko byo nta bangari bari kirimo gusa ariko yemeje ko ngo nta muntu umwe ufunze mu muryango wabo ubwo avuga ko abantu bagomba kubaho bifuza kuba nicyo kintu yasobanuye.
Urakoze Assumpta Kabuye, nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi hama tuze kongera amakuru yacu hanyuma.
Urakoze cyane.
Mukanya Isase ni kiganiro kitwibutsa ingene twabungabunga amagara y'abantu. Nuko rero murabimenyereye yuko nkano mango nkuno munsi tubishura kutubazo mamwa turungikiye tutashobye gutoregwa inyishu mu bibazo bitandukanye by'amagara y'abantu tuba twabateguriye. Ndi kumwe na Evariste Nintunga, ni muganga umuhinga mu kuvura indwara zifatira muhimba byirondo kamwe ni zikarira abakenyezi, asanzwe akora ku bitaro by'abasoda byo mu Kamenge Hôpital Militaire. Muganga Evariste Nintunga, turabahaye ikaze Nitunga, turabahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabahaye mwaramutse.
Mwakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Murakoze namwe.
Ahanini ibibazo abanyagihugu batwumviza bari mu ntara zitandukanye badusabye ko twobegera tukababaza kugira ngo mubahe umuco birajanye n'ingwara ya blenorragie. Imbere yuko tubashikiriza utwo tubazo mubanza mukaducira ku masonga, iyo ngwara ya blenorragie imeze gute, ifata gute, umuntu amenya gute kwa igwaye?
Iyo ngwara ya blenorragie twatangura kuvuga yuko ishobora gufata abashinga ntahe canke abapfasoni muri rusangi, ariko ibimenyetso biratandukana gatoyi iyo ari abashinga ntahe cyangwa ari abapfasoni. Ku bashinga ntahe ikintu kiranga cyane cyane ni ukubabara iyo uri kurasoba cyangwa ugasoba masobe arimo mashira. Ariko ku bapfasoni haza mu gihimba cy'irondoka amashira menshi cyane.
Igategwa n'iki ga muganga?
Irategwa n'udukoko bita bakteri batwita gonokoke, hanyuma kenshi dukunda tuba turi kumwe n'iyindi bita chlamydia.
Utwo du bakteri dukoko tuba twatewe n'isuku rike canke hari ikindi kitera?
Ahanini n'umuntu abatugwaye, hanyuma akenshi bikunda gushika mu mibonano mpuzabitsina. Hari umugabo yabonanye n'umupfasoni akagwaye araheza akagatwara mbere nawe agashobora kugaha abandi bibonanye biciye muri ubwo buryo bw'imibonano mpuzabitsina.
Ni indwara ikira?
Iyo ndwara irakira rwose cyane iyo bayimenye hakiri kare bakayivura, ariko iyo batayivuye neza ifite ingaruka zitari nke aho kuri uwo wese ayigwaye.
Nuko rero twa tubazo tw'abanyagihugu badusabye ko tubabazaga muganga Evariste, hariho nk'uyu yavuze ati mbega mu ngaruka zitegwa n'indwara ya blenorragie kanseri yo birimo
cyane? Rwose kanseri ntikunze kuvugwa mu ngaruka mbi zayo, ibikunze kuvuga ni ububabare cyane rwose muri ibi bihimba byo hepfo mu nda yo hasi, na cyane cyane ibibazo bijyanye no kurondoka. Abagore benshi birashobora kwanga ko basama kubera iyo ndwara baba bararwaye hama itavuwe neza.
Ni mu gihe itavuye ku mwanya ntivugwe neza, umuntu amaze kumenya ko yiketse twa tumenyetso watubwira y'amashira, kwa kugira imikoyo ivanze n'amashira canke n'uturaso yo kwitura muganga hatarenze nk'imisingaha?
No, bisanzwe burya ni mu minsi nk'itatu kuri itanu iyo wagiye ata n'indwi irahera baba wagiye.
Nibutse ko turi mu kiganiro iwanyu mu ntara, tukaba turi kumwe na muganga Evariste Nitunga, muhinga mu kuvura indwara zifatira muhimba by'irondoka hamwe n'izikarira abakenyezi, asanzwe akorera ku bitaro by'abasoda vyo mu Kamenge. Turiko twishura kutubazo rero umwe muri hagati y'igihugu c'u Burundi co kimwe n'abari mu makambi mwaturungikiye. Mushobora kubandanya muturungikira utundi tubazo mukoresheje email yacu ariyo radio@gmail.com. Muganga, ikindi kibazo twarungikiwe n'abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara ni wabajije ati umuntu atarakora imibonano mpuzabitsina arashobora gufatwa na blenorragie, kuko twumva bavuga ko ifata abantu bahuza ibitsina n'abantu benshi. Urumva ko hagiyemo n'akandi yongere ko guhuza ibitsina n'abantu benshi mutari mwashitse ko cankigira mu duha umuco kuri ico?
ahanini umuntu atarakora imibonano mpuzabitsina afite amahirwe menshi yo kutagwara iyo ndwara, kuko twumvise yuko mu kuyironka umuntu wa mbere ayikura iyo yayihawe n'uwundi muntu swati nawe ayikuye kuwundi muntu agwaye. Utarakora imibonano afite amahirwe yo kutayirwara kenshi.
Nuko hama banatuwa DJ akandi kabazo umuntu yotandukanya gute ingwara ya blenorragie hamwe na infection urinaire. Aya majambo nk'umunyagihugu ari hagati mu gihugu cyo Burundi mwanza mukamubwira iyo infection urinaire nimba hari ijambo ry'ikirundi mukoresha muri ubwo buvuzi bwanyu bwa muganga.
Infection urinaire rumva ni infection ifata ibice haca umukoyo. Dore twagomba kubitandukanya dufatiye kubagabo no kubafasoni kuko hari itandukanirizo. Fatiye ku bagabo ahaca umukoyo niho haca ni bijya bindi bihimba by'irondo imbuto. Ibimenyetso bikunda kuba ari bimwe ni handi bavuga ngo umuntu ngo asoba amashina cyabure harimo n'uturaso ariko akababara cyane. Kuri ku mufasoni twavuze yuko iyo ayigwaye burya ayo mashira ava muri mu bwinjiriro bw'igitereko cyane cyane nihikunda gukunda. Hanyuma tukabona bisohoka ari byinshi. Rero umuntu ashobora kugwara iyo ndwara ya blenorragie itandukanye cyane na infection urinaire itandukanizo rikuru n'ayo mashira tubona. Mashira niyo nicyo kimenyetso nyamukuru ariko biza byose nyuma y'imibonano mpuzabitsina yaba yarabaye umuntu atikingiye.
Indwara ya kanseri yo mu gwindiriro rw'igitereko nayo nyene bayigarutseko ngo iterwa n'iki?
Na mce birenga 90% iyo ngwara itegwa n'umugera wa virus bita HPV mu cyongereza cyangwa HPV mu gifaransa. Na cyane cyane udu akagwi kagizwe n'uduce 16 cyangwa 18 n'ama virus makuru makuru ayitera.
Nuko muganga mu nkundira imbere ko tubandanya hari inkuru yidushikiriye igezweho ubunyene ashingiye ku bitegekanywa n'itegeko nshingiro ry'igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika yashizeho ministre w'intebe ariwe Bwana Ngirente Edouard. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Murakoze gose muganga kutwihanganira. Hama iyo ngwara yo mu gwindiriro kanseri yo mu gwindiriro umuntu ashobora kuyirinda gute?
Ahanini twabonye ko 90% iva ku mavirisi afata umuntu iyo yahuje imibonano yagize imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi baba bayigwaye hama atikingiye. Mu kuyikingira rero urumva yuko umuntu ubwa mbere na mbere mu guhanura abantu ko kwirinda iyo mibonano mpuzabitsina igihe batarubaka cyane cyane bakirinda no kubonana n'abantu benshi. Iyo bishyitse naho kenshi turahanura ko bashobora gukoresha agakingirizo birashobora kugabanya iyo ndwara ku bice bitari bike kuri abo bantu.
Ego hama iyo ngwara ikaze gute mu bapfasoni bamaze kugera mu zabukuru mu bana nabo nyene bimiyabaga barashobora kuyandura byoroshe canke hari vyigwa imaze gukora kugira ngo turabe umuce ukariwe gose?
Ibyo byarakozwe ngirana ivyo mu bihugu biteye imbere ariko ino vyigwa si vyinshi cyane. Ariko tuzi ko umuntu yakoze iyo mibonano mpuzabitsina agahura n'abantu benshi uko abikora akiri muto niko azogwara iyo ndwara hakiri kare, kuko iyo ndwara yashika mu muntu ikamara imyaka hafi 8-10 ikiri ku ntambwe ya mbere itera ibimenyetso bitaboneka cyane. Hanyuma ikava kuri urwo rwego ikamara iyindi myaka 8-10 kugira ngo umuntu yerekane ibimenyetso bya kanseri.
Nuko mugahanura iki ga muganga abana babigeme canke abapfasoni baba abibungenze abapfasoni baba bagishinga urugo kugira ngo bashobore kuyikingira?
Bose abigeme bakiri bato bokwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi na cyane cyane bagakoresha n'agakingirizo iyo bibagoye. Abapfasoni bamaze kubaka canke n'abashinga ntahe nabo babo byo ba ngombwa yuko bagendera ku masezerano baba bagiraniye ntibahimukiranire bakaguma ntibarenga ibigo. Hanyuma boba bagabanije aho iyo ndwara ishobora guca gutyo bakaba birinze icyo kiza gisigaye gikaze cyane gose. Twagomba no kubibutsa yuko mu ndwara zitandukirwa biciye mu bihimba by'irondoka iyo ngwara mu minsi izangira ngo bagiye kuzoyishimikira ko bayigishe haba mu mashuri cyangwa mu rwaruka byofasha ko boshobora gukaburira abantu benshi birinde iyo ngwara.
Murakoze cyane gose muganga Evariste Nitunga kuri kano kanya muhaye ikiganiro iwanyu mu ntara n'ijugi Amerika. Murakoze cyane bivuye ku mutima. Tukibutsa ko muganga Evariste Nitunga ari umuhinga mu kuvura indwara zifatira ku bimba by'irondoka hamwe n'izikarira abakenyezi. Musanzwe mukorera ku bitaro by'abasoda byo mu Kamenge Hopital Militaire. Murakoze muganga Evariste. Akabari nongaha duce dusozera kino kiganiro cacu iwanyu mu ntara ncuti bakunze mwe mwatwumviriza mwakoze kutwumviriza. Ariko imbere ko duhana gahindukira ndabibutse yuko afatiye kubitegekanywa n'itegeko nibwirizwa nshingiro mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahejeje kugena umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu akabari umushinga ntahengire nte Edouard Muroranigwe mu banyu.